imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije tuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagabigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cy'Ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe. Iryo koraniro rizotangura ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi rirangire ku itariki 22 z'ukwezi kw'11. Rizobera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abantu bagera ku 25,000 baritezwe muri iryo koraniro, harimo abategetsi b'ibihugu byo ku isi bajejwe ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru. Abaharanira ibidukikije n'abaserukira amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji ibihumbi n'ibihumbi bazoba bitabye nabo nyine iryo koraniro. Yitezwe ko mu mpera zaryo hazosohoka itangazo. Iryo koraniro rishitse mu gihe ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zibandanya kwibonekeza bikomeye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'akarere ka Afurika kadasigaye inyuma. Niki iryo koraniro rizokora kugira amakungu ahangane biboneka n'izo ngaruka? Na kahe karusho iryo koraniro rizogira umuntu arigereranyije n'amakoraniro nk'ayo yabaye imbere yaho kuri ico kibazo? Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Desire Rugaragaza yigisha ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian ari mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ryitwa Sano Concerne Tous, twese biratwerekeye mu rurimi rw'Ikirundi ari Bujumbura mu Burundi, akaba zo kwitaba ikoraniro ry'imirize kubera mu gisagara cya Glasgow. Turi kumwe kandi na Mark Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group AES Eka rikora ibikorwa byo kubaka, akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro, imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse neza Fidel.
Nashaka mpere kuri Desire Rugaragaza kibazo imbere ko tuvuga kuri irikoraniro rizotangura ku itariki 31 z'uku kwezi kw'icumi. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe muri rusange ku isi uko bibona?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiraje ishinga isi yose. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticyoroshe, kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero rushika kuri kurugero uruhuri hagati ya rimwe n'inusu dogere selisiyusi, sinshobora kuronka ngo ngene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere abiri. Ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bikeranywa nabi cyane gusa uko byahora.
Nawe kuri icyo kibazo nyine Jado Nkurunziza, ukibona gute, ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute?
Fidel, ama bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye, ama bwa kabiri naho nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro n'abariko baratwumviriza n'abandi turiko turahanana ibyumviro. Uko umwigisha wo muri kaminuza aje kubivuga, nukuri ikibazo cy'indukagiriye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no buzima bw'umuntu uwo ari we wese nukuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona indukagiriye no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abarundi twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo je cyo namavuga kuko byinshi yabivuze umwigisha wo muri kaminuza cyo namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramuka mu mutwe akavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nifuze ejo nibyashika ntaze avuge ngo nujya dukora cyaho ni leta cyangwa na mashyirahamwe mugabo avuge ati reka jewe ku gatwe k'iwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga nkorera aho ndi ngerageze ibihinduka by'ibihe ndabigira iby'iwanje nitange atake nibyo bisaba nkuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka navuga yuko sinabigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo cy'induka ry'ibihe ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma dukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukure amaboko mu mwuzu
nawe Mark Rugerinyange kuri icyo kibazo nyine uravuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga muri menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari ikibazo gikomeye kibonekeza Mark uratwumva Mark ntatwumva reka turaza kumugaruka ko reka tubandanye kubera iki
Hello
Yego ni Mark
Hello
Oui ni Mark muratwumva
Yego
nariko sinzi ko wari wumvirije abatumire nariko ndabaza ikibazo cy'indagurika ry'ibihe cyifashe gute muri kigiye ku isi cyane cyane mu karere ka Afurika naho uherereye nko mu Burundi bariko baravuga ko ari ikibazo kibonekeza ariko hari abantu bagifise amazinda baba abanyepolitike cyangwa abandi bavuga ko icyo kibazo kumbure bagitwariza hejuru kitameze nabi nkuko abantu baryibaza we ku bwawe urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane kibonekeza ataragasesesha muri
murakoze kuri icyo kibazo kuko ni ikibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni ikibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose cyaremwe kuri iyi si kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe rutateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi noba akarorero k'imvura ingene igwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo ntibyibonekeza umuntu atorinda kujya kurondera umugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari ikibazo gihanze isi ibintu bigahinduka ni ukuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha karuwe kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi uca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunye politike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabiha intumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho yobagora gusumba
nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama y'Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kw'icumi kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato
iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi yari kuba imbere mu mwaka uheze si ukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe ririko riraba nibaza yuko ahubwo haba hakwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibibyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko byaba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri icyo gikorwa eske zirashimishije umuntu aziravye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe
yego jado nkuru nziza kuri icyo kibazo nyine ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho ku ihindagurika ry'ibihe ubona hari intambwe zashyizwe ko iyi nama iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
nakoze cyane Fidele ni ukuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yavuze muri kaminuza ni ukuri aya mareta afite ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abakwiye kuja hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majambe mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye impfa gusa hama novuga yuko nosaba yuko bokwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka ruzokwibaruka rwo imyaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindababeshe atagikozwe uno munsi ejo nta kazoba kari keza ahubwo rero nuko wokwicara cyane bagatorera umuti mwiza hama ni bavuye bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura boko mu munzi batori nyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba batunzi yaba bakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inshu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yavuze umwigisha wa kaminuza nono ujya
Mark Rugenyange
yabivuze bihagara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igitagwa hari igicegwa kugwa hari igigwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye idudi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo guhinduka by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munzu hama umuntu wese angira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose.
Yego Mark Rugenyange, harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo, hari umwize umufise ko hashobora kuvamwo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyize mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza.
Murakoze kuri icyo kibazo, hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje. Iyi nama nk'uko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma, inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe, ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa, ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe. Iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo, uyitegamo ikintu, ariko burya gutegura inama ni kimwe, hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi, ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki, kubanza hakigwa n'icyo cigwa cy'uko ibivuye mu nama iyo bica bija n'icyo byoca bikoreshwa. Rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro, je ndibaza yuko amaze kugenda neza muri iyo nama hovamwo inama no kwita yamaho izo tukwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu, kuko atagikozwe nk'uko abambanjije babivuze ejo cyangwa hirya y'ejo mu myaka iza kazoza k'abantu baba ku isi n'ibibaho byose birageramiwe.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ego tuza ku mirongo ya telefone Jean de Dieu, uratwumva Jean de Dieu? Jean de Dieu uhamagaye urihe? Uhamagaye urihe?
Mara kanya ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo icyumvira ushikiriza?
Hello?
Ndabumva, mufite ikibazo icyumviro mubishikirize.
Ego, ama kuri ikibazo cyuri handagaruka gikire rero. Muri kuri rero kuraraba muri igihe cyacu Instagram wa cyane n'ibintu byimwe byimwezura. Bityo ni ibintu bitandukanye kandi bifatiye kwihindagurika gikire rero. Ariko kandi ibi bintu ndi kurabiraba kuri iyi nama igiye kuba mu Bwongereza. Iyi nama irimo ibintu bijyanye na politiki, ariko kandi akenshi bisa amacenga ku rwandiko batari barashikirije rwa Laudato Si, aho yari yabaye nk'utotoza ko kugira ngo ibi bintu bidashobore gukemuka mu ngingo zimwe ziwe yagiye arashyiramo ko kuba ibintu byo kuruhuka ku munsi kanaka. Izo nazo nubwo umengo ni inama izo guhuza abantu b'abaperezida cyangwa se abaminisitiri batandukanye, ariko kandi ndabona ko harimo n'inyungu zijyanye n'ibyemezo by'idini. Ukaza gusanga no mwongere ba kiliziya gatolika ariko arabyimvangamo. Rero ikibazo nziso ni iki, ukuntu no mwongere ba kiliziya gatolika uza gusanga ariko yivanga mu bintu bya gipolitike, kuko kuri kuraraba muri proposition bari bakubwira bavuga ko araba ari abaperezida bagiye muri iyi nama, ariko kandi mbona neza na neza uri kuraraba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko umuti urama ari uko boza barakorera hamwe n'ubupapa. Rero nashatse kumenya impamvu muri politiki yivangamo n'ibintu by'Imana. Umushoferi agarara n'umushoferi.
Murakoze. Hari icyo mwo bivuga ko Desire kuri icyo kibazo cya Jean de Dieu?
Ya urakoze cyane shige. Ikibazo cya Jean de Dieu avuga ati muri politiki ati papa ariko arivanga muri politiki, ariko nagira ntangure kumwishura yuko papa ni umuntu nk'abandi. Rajwe ishinga no kubona ingene isi iriko irononekara, akaba arajwe ishinga no kuraba ingene isi yotorera inyishu ikibazo cy'ingene cy'ihindagurika ry'ibihe. Kubona rero papa ari mu bandi nuko papa ugambereho si umuntu asanzwe, ni umuntu aserukira idini ririmo abantu imiliyoni n'imiliyoni. Kuba rero ahaguruka akavuga agashikiriza icyumviro cy'uko isi yogerageza ko abantu bogerageza ko isi itononekara, numva ari ibintu bisanzwe, ahubwo n'abandi bakuru b'amadini mu bisanzwe bari bakwiye kujya hamwe n'abandi kugira ngo bahimirize abantu babakurikira gufasha kugira ngo isi imere neza.
Niko mubibona na Jado?
Ego murakoze cyane Fide. Umuntu wanjye ahejeje guhamagara avuga ikibazo kiza cyane, yabaza ikibazo kiza cyane kuri ngene umwungeri wa Kiliziya Gatolika ariko arivanga mu bya politiki. Navuga yuko nk'uko babivuze mwigisha yabivuze, umwungeri wa Kiliziya Gatolika ni umuntu akomeye cyane kandi n'umuntu navuga afite igirishika kure ku bantu bamuyoboka, ari murazi ko Gatolika ikorera ku isi yose. Navuga yuko nawe aradushinga nk'uko natwe turadushinga n'uko ingene ejo isi yomerwa neza. Navuga yuko jewe aho mpagaze naho nuko ari papa ari abakuru b'ibihugu biteye imbere cyangwa bidateye imbere, nuko bose bakenera ku mugozi umwe bagatorera inyishu hamwe, kuko umutwe w'umwe bavuga mu Kirundi bati umutwe w'umwe ntigira inama. Bagiye hamwe nkuko nyicaye mu kuri gucacu yamabivuga ngo abantu bagiye hamwe byose birashoboka. Nababwira yuko bagiye hamwe byaterambere twifuza mu gukinga ibidukikije byahinduka ry'ibihe nibyo gorana cyane, bose basenye ku mugozi umwe. Muga umwe uhagaze ku ruhande rwiwe, undi agahagarara ku ruhande rwiwe, undi agahagarara ku ruhande rwiwe, na tubazi bariko baradufasha twebwe abanyagihugu batonya. Muga bose basenye ku mugozi umwe, turashobora gushika kure kandi yabivuze neza uwafashe jambo imbere y'umwigisha yavuze yuko ibibazo biri n'isi byerekeye ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'umuntu umwe, si ikibazo cy'igihugu kimwe, si ikibazo cy'ikontina imwe, si ikibazo cy'abanyaburaya ngo batunze cyangwa abanyamerika, ni ikibazo cy'isi yose. Iyo si yose rero iri ku bihugu bitandukanye, iri ku amakontina atandukanye, bagiye hamwe umwe wese agashikiza icyumviro ciwe, hama agashikiza ingorane ziwe, agashikiriza na solution ziwe, hama bakabona yuko izo soriso zose bazize hamwe yuko huboneka umuti mwiza, nobabwira yuko kakazuza twifuza ko abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza bacu bashobora kubaho neza batagiye hamwe ngo bumvikane, nobabwira yuko tuzoba tuko turasubira inyuma cyane cyane rwose.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, Etienne araduhamagaye. Etienne uratwumva? Alo Etienne? Etienne yataye, tamutaye ku murongo wa telefone. Nagomba ngaruke kuri Mark. Mark wa wibajije ikibazo uti kubera iki ibintu bidashyirwa mu bikorwa mu izo nama amakoraniro amaze kuba atari make, mwavuze ko ni atari ikoraniro rya nyuma. Mwibajije icyo kibazo kubwanyu, mwibaza ko bitumwa niki, kubera iki ibyo baba baganiye ibyo bumvikanye bitaja mu bikorwa?
Murakoze kuri icyo kibazo. Burya amanama arafite igituma abaho akagira n'igihe aberako. Rero iyo abantu bari mu nama baba bateze ko icegeranyo, bashobora gukora icegeranyo n'ingingo zofatwa mugabo kumbure zidahumuriza bamwe bamwe, nk'umuntu kumbure afise inyinguriro bisohora ibyo byuka akaba ari ryo rimubeshejeho, mbega uwo muntu azohava byumva atararonka ikindi gisubirira ibyo bintu. Hariho rero ibibazo umuntu byinshi yo kwibaza, kuko abafise ububasha bwo kubishyira mu ngiro niho abagira ubushakashatsi bari guhera bakaraba bati mbega nitwakora ibi, ababo bazobyumvira ku iki, mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba nitwabakura kuri ibi nabo ntibahave babura aho amikoro bahora barimwo, mbega ibi bintu byosubirirwa ni iki? Ubuhinga rero ngaha ku isi buriho, ndibaza yuko abahinga bakoranye bakaja hamwe tukagira nk'icyo twokwita etat general uno munsi y'iyi si, hanyuma abantu bagahava bavugana, kuko urabona abafise ayo mahinguriro cyane cyane n'ibihugu byarutura twebwe izi bihindagurika ry'ibihe, hari ibihugu bishikwa ko ata ruhara babifisemo, mugabo na tuvuye ngaho byoba byiza ibyo bihugu byiyemeje icokogwa, hanyuma bikaja mu ngiro. Niho navuze ntihobaho inama ntayegayezwa, inama ntayegayezwa kandi yifise ububasha bwo kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu, kujya amategeko yisagirwa hakaba amategeko twese dutegerezwa kubahiriza. Hanyuma rero hari ikibazo bari babajije gatoyi kuri papa, abacishije bacishije neza cyane. Papa ni umwe mu bantu bari ku isi kandi afite ibikorwa bikomeye ajejwe arongoye, ahubwo yoshishikara kanadufasha twese n'abandi bakabyumva nk'uko abyumva, byohava bidufasha kugira ngo n'abandi babitahure neza, kugira ngo tuve muri aka kaga k'iri hindagurika ry'ibihe ririko rironona ibintu bitari bike, kandi ndetse rigiye no gushishikara konona. Kuko icyo nubabwira ni uko mu gihe atacokogwa, uno munsi nihaba hiyongeye ko degre imwe, hanyuma ejo hakiyongera ko zibiri, mu mwaka uza nta wuzi bizokwiyongera ko, kuko ubuhinga bwonona buguma butera imbere ntibuhagarara. Rero uko gwibya bihagarara.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Alphonse aratwakuye. Alphonse aratwumva? Alphonse aratwumva?
Ego ndawumva.
Alphonse uhamagaye urihe?
Uhamagariye Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ese kibazo icyumviro?
Na kibazo mfite ariko ndashima cyane rwose ku biganiro mutugezaho. Naho ku ikibazo cyo nasubijwe nanyuzwe ku nakurikiye radiyo kibazo nari mfite nasubijwe.
Urakoze, turagushimiye nawe. Desire rugaragaza ku bijanye n'ivyo bihugu birungika ibyo byuka bibi byo none ibidukikije ibihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Burusiya, hari n'ibindi bihugu nk'ibyo biriko biratera imbere. Mubona ko ari byo bidashaka gutanga uruhara intererano ikwiye ku bihugu bikenye, aribyo ingaruka zibonekezamwo cyane cyane nka Afrika. Ibihugu biri mu nzira y'amajambere nka Afrika byose ariko ibyo bihugu birungika ibyo byuka mu gihe ingaruka zibonekeza cyane muri ibyo bihugu nka byo muri Afrika bidata urugero rw'ibyo birungika byo none ibidukikije n'igisenge ari bito cyane.
Fidel, ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri Afrika byaramaze gusaba ibitari bike mu manama yakurikiye, ariko ingorane nk'uko bagenzi banje babivuze n'ishyirwa mu ngiro ry'ibyo ivyo bihugu biriko birasaba. Hariho ica mbere nagira ngaruke ko sinzi uko biza kunkundira kukivuga mu Kirundi. Hariho principe iri muri aya masezerano yo kugabanya ibyuka byonona isi yitwa common but differentiated responsibility, bisigura ko twese dufise ibi byuka bitugira ko ingaruka mbi, ariko ababiteye nibo bategerezwa gutangura kurondera inyishu y'ivyo vyuka no kubigabanya. Ni ukuvuga ibihugu vyamaze kuja vyateye imbere bikoresheje iyo myuka mibi bamaze gushira mu kirere. Icya kabiri ni uko iyo prinsipe nyene ikivuga yuko ibihugu biri mu nzira y'amajambere bikwiye gufashwa kugira ngo ivyo vyuka bigira ko ingaruka mbi bishobore kuronka ingene biba proteje. Uravye rero iyo principe ikituma abantu bamwe ibihugu bimwe vya rutura vyamaze gushira ivyo vyuka mu kirere bishaka kwiproteja, bishaka gufata inyungu zavyo aba arizo zija imbere gusumba inyungu z'ibindi. Akarorero baravuze yuko kuva mu 2009 hari havuzwe yuko hazoshigwa mu ngiro hazojaho ikigega gikwiye kugira ivyo bita reforestation adaptation n'ibindi kugira ngo isi isubire kuba ubushuhe bugabanuke ku rugero runini. Hategerezwa kuba hatanzwe ku mwaka imiliyaridi ijana z'amadolari. Fidel, nagira ngo ndakubwire yuko ku mwaka kuva icyo gihe ayo mafaranga ntarigera aboneka. Amafaranga ya nyuma aheruka gutangwa yitwa yuko yabaye menshi ni miliyaridi zigera kuri hafi 80 z'amadolari zatanzwe mu 2019. Alo, uravye rero uko ibintu biriko biragenda. Ubu iki gihugu cy'Ubwongereza na Itali bafatanije kugira ngo bategure iyi COP26 ntibirigera bicikana intererano byategerezwa gutanga. Byongeye iyo ntererano bamaze kuvuga yuko bayisubije gushika mu 2023. Mwumva turiko turajahe.
sivyoroshe nkuko muri ko murabivuga radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika Ndere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Kati y'ishuri rya Amerika I Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga atukuko tuvuga kwihindagurika ry'ibihe n'inama izo kwihweza icyo kibazo izobera I Glasgow muri Ecosse izotangura ku itariki 31 zo kwezi ku 10 ishike ku itariki 11 y'ukwezi ku 11 itariki 12 muri antunga abatumire dufite Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birongi kwa mukirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni muri gisagara cya Glasgow muri Ecosse tukume kandi na Jado nkuru nziza ayoboye ishyirahamwe gitwa San Concern Tous mu rurimi rw'ikirundi twese biratwerekeye ari Bujumbura mu Burundi akaba zo kwita ikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow na Mark Rugeninyange akorera ishyirahamwe Group EIS EK ikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko bironekana nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura ndashaka kubandanya kuri iki kiganiro mwatanze uburorero bw'ingaruka zibonekeza zihindagurika ry'ibihe hari raporo yasohotse kuhindagurika ry'ibihe ivuga ko amabarafu ari ku mitumba ihanamye imisozi ihanamye yo muri Afrika nka Kilimanjaro imisozi ya Rwenzori na umusozi Kenya ko ibintu bibandanije uko biri amabarafu yatsanzwe ariko arayonga ko azoshonga Burundi mu mwaka wa 2040 Mark ibyo bintu birateye ubwo
murakoze birateye ubwoba cyane kuko ni bimwe twari ko turavuga yuko ihindagurika ry'ibihe yonona ibitari bike ibiyumvire rero ayo mazi yarasanzwe ameze nk'ibuye umunsi yozira rimwe kubera ubwo bushuhe ibyo yohitana mu bitari bike rero nico gituma hari hakwiye inama yerekeye abantu bose nk'uko nabivuze kandi bagashiraho n'umugwi wahawe ububasha bwo kugira ngo ushobore guhindura ibintu umugwi ushobora gufata ingingo ndabe ikibazo coca kiza n'imbega uwo mugwi woshirwaho nande uwo mugwi wohabwa ububasha nande kuko bitagenze uko ni kibazo ariko bitarashika ngaho twebwe abari muri bino bihugu byo mu nzira y'amajyambere naho kumbure ariko turarungika ibyo byuka mu kirere hari nyinshi twari gukwiye kuja inama tuti mbega dukwiye gukora iki urabona nk'ino tuvuga hariho igikorwa cyitwa Burundi urambaye cyo gutera ibiti cyo kugerageza kugira ngo tugabanye ubwo bushuhe mu gihugu ibyo birashoboka naho kumbure ubwo buryo bwoba butaraza ukaza gusahiriza mu nyuma ibihugu rero byo muri Afrika nabyo nyine byari bukwiye kugira inama yabyo kugira ngo turabe icokogwa mu maguru masha mu kurindira yuko ibyo bihinduka mugabo kimwe gusa birateye ubwoba kandi hatagize igikogwa ntibiri kure
ajato wese icyo kibazo kwihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ziriko zibonekeza muri Afrika hari ibyo umwigisha Desire rugaragaza yavuze nko mu ntambwe zo kugerageza kugabanya izo ngaruka harimo gutera ibiti mu gihugu cya Madagascar bariko baragerageza gusubira kunagura amashamba yahonye kubera abantu kumva zitandukanye ari uburimyi cyanke kudandaza ibiti no gukora amakara ndibaza ariko leta ya Madagascar yamaze guhaguruka kugira isubire gutera ibiti byinshi mu gihugu kugira imvura igaruke inzuzi ziriko zirakama zigaruke we witegereje niki heco kogwa mu kurindira ko hari imfashanyo zova hanze umuntu atangura yotangura kuba kugwiwe imbere ko azera hanze ku vyereke ya Afrika niki yabokora na cyane cyane nkangaho mu karere kacu no mu Burundi
nakoze cyane mu bagize ikibazo kiza cyane hariho ibintu byewe nama shiri imbere mu buzima bwa misi yose kandi nabonye ko ari kiza cyane hariho abasekuru b'amaze bati ngo akimuhana akazi imvura ihise twebwe nk'abanyafurika uyo mwibusa twogerageza kwene tukurikize cyane kuko tushize mu ngiro ndi sur abantu benshi ibyo bihugu bya rutura bazobona yuko natwe twahagurutse mugabo niko kuba twizeye ivyonya ubwo buryo uyo mwigisha ariko aravuga ngo buzoza mu 2023 tuzoba twamaze kubona twese mugabo twese dukuye amaboko mu mpuzu nk'uko wavuze muri Madagascar hari n'ikindi gihugu sindi ko ari Madagascar hoho uno munsi wafashe decision nziza nabibonye ryari no munsi umuntu wese ariye icamwa aragerageza kugira zijya mbuto afuma zitahantu mu murima kugira imvura iguye vya biti bikura ari byinshi nobabwira natwe nk'uko umwere wacu aje kwivuga mu kanya njewe ndashima cyane decision ya leta y'u Burundi yo gushyiraho umugambi we Burundi urambaye n'ukuri wajihageze kandi kuva aho uyo mugambi leta ushyize mu ngiro hari ibintu byinshi byahindutse kuko mu Burundi bafashe umugambi bagashyira imbere we Burundi urambaye kuko sindababeshe deyo mwarangendera mu ntara zose nkatembera mu makomine yose nkatembera mu mazone amwamwe naho ntaragitembera ngo zose urabona ko hari ikintu kiko kirahinduka cyane mugabo kiko kirahinduka yuko twebwe abarundi twabigize ivyacu twakuye amaboko mu mwuzi nacyo bituma nterakamo abanyafurika bose yuko imbere yo kugenda kuzimya umuriro w'umba mugenza ubanza kuzimya umuriro wawe wo mu rugi wawe duhaguruke twebwe tubanze dukure amaboko mu mwuzi dukore kandi sindababeshe nitwamara gukora bazobona yuko twebwe twasize mu ngiro gukingira ibidukikije no kurwanya izi ngaruka mbi ziva ku bidukikije hama hari ikintu jewe ariko ndavuga izi nama nibyo mugenzanje yavuze ko zamaziba si inama ya mbere si inama ya kabiri kandi si inama ya nyuma mugabo cyari gikwiye gukogwa ndababeshe amategeko hashyizweho amategeko meza hagashyirwaho abajeje kuraba yuko ayo mategeko yakurikijwe biba byiza cyane hama birashobotse hakabaho n'ibihano nk'ukunda jewe nsiga muri primaire harimo ishure bize ko iyo utaye umucafu mu ishure utaye mwarimu yaraguhana nanze rero ndabigeranya mvuga ati ibi bihugu bitura biguma bikoriwa bidapeya kwebwe twaraba ukwenda twoza hamwe tukagira ubumwe ari nk'ibihugu tuvuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere tukaraba uko ingene twebwe tuba umwe hamba tugasengera ku mugozi umwe hamba tukaravuga tuti ko batari ko barateya kuko hariho navuga umwisha ya vice
yego uduge ku ijambo
ego yavuze ko Jean Paulwe Pierre donc wa undi babandi bapuriwa bakagerageza baka kungene boshora gufasha ibi bihugu bikiri mu ndira majambere kugira navyo bikora imigambi yo kugira cha gisenge kigume kimberewe neza mugabo hatagize igikogwa n'ukuri ndabigarutse ko cyane hatagize igikogwa uko nabitanguye uko kuzimya umuriro abanza kuziba uza kuzimya umuriro wa mugenzi abanza kuzimya umuriro wiwe tutakoze twebwe nyene ngo dukure amaboko mu muzu aho turi aho tugendera aho tubona hose aho twiga aho dukorera naho dushobora gushika mugabo nitwamara gukura amaboko mu muzu ndisure ibintu bizogenda neza cyane.
Ngaruka ku mwigisha Desire rugaragaza umuntu aretse ivyereke nk'ubutera ibiti twako duvuga ko karore yo ka Madagascar nibihe bindi nk'ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afrika byokora kugira bihangane n'izo ngaruka zihindagurika ry'ibi.
Urakoze kimwe ureze kukivuga nico cyo gutera ibiti ikindi nico kurondera ingene electricité umuyaga nkuba dushobora kuronga dukoresheje cyane cyane uburyo budatuma isi yononekara ico nikindi ariko ikindi ni kugerageza kurondera naho turiko turavuga ngo nk'akamuntu kaza imvura ihise ariko ni byiza yuko dukorana n'abandi kugira ngo guko isi yononekaye muri Afrika bigira n'ingaruka ahandi tugakorana n'abandi kugira ngo dusume ubwenge budutuma dushobora gukoresha teknoloji uko zimeze hanyuma dushobore gukingira isi. Ariko nagira ngaruke kandi no ku kindi kintu mwavuze kijanye n'ingene ayo mategeko yoja mu ngiro ejo bundi muri 2015 aho Paris Agreement yaba harabaye ikintu gikomeye ahubwo cyatumye ibintu bidashobora kuja mu ngiro bavuze ngo ngo igihugu kitazoshira mu ngiro ayo masezerano ngo bazovuga ngo ni name and shame ni kuvuga niho kubazomera kubabwira ngo yemwe ngo ntacyo mwakoze ibyo rero ntibishoboka yuko amasezerano nk'ayo iyo ata mekanisme ihari yo gutuma uwakoze cyangwa ubandanya igihugu kibandanya gisuka ibyuka bibi muri atmosphere yuko bagihana aho
yabandanye ego
ni ukuvuga rero yuko mu bijyanye n'ibyo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byokora harimo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo bishike kuri tekinoloji iteye imbere harimo ibyo kutonona ayo mashyamba yari asanzwe nk'akarorero murabona yuko nka Brazil baheruka kuvuga yuko baheruka kuvuga yuko perezida wa Brazil bazomutwara n'imbere ya sentare kubera konona forest ya Amazon murumva ivyo vyose yuko ari intambwe nziza zo kugira ngo dushobore guproteja ibidukikije.
Murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone. Gilbert uratwumva mu twihanganire tubandanye iki kiganiro aho twatumiye Desire rugaragaza yigisha ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ivyuka bibi birungi kwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerned Tous mu Kirundi twese biratwerekeye ari i Bujumbura mu Burundi akaba zo kwita bikoranyo ryimirire kubera mu gisagara cha Glasgow guhindagurika ry'ibihe na Mark Rugenyanga akorera ishyirahamwe Groupe EIS ECA rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ubwo ni ibintu bitari bike biko birononekara nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Nashaka mbaze Mark Rugenyanga kubagonanwa abakigonanwa gushika no munsi babona ku ico kibazo atari kibazo gikomeye abantu batwariza hejuru kuvyerekeye ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe umuntu aravye namakuru atangwa si nibazo bitandukanye umuntu agiye kumbugangurukana mumenye ubu adakuraho amakuru y'ukuri hari amakuru y'ukuri imbwa menshi ubu hari nabashiramwe amakuru y'irinyoma ngo babwire iki muri make
nkuko bari tumaze kubivuga abo turiko turagirana iki kiganiro babivuze nta zinkeka canke kwiyumvira ngo abantu barakuze inkuru kuko bafise nk'iwacu mu Burundi zerekana yuko ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zononye ibintu ari bike ibintu byinshi cyane uravye nko mu gisagara ca Bujumbura abantu bimutse bimuwe n'amazi ya Tanganyika yaduze abandi bagategwa n'amazi y'imyuzurira yo mu myonga aho aca aho yaca kera akaba atari hagica urumva abona ko ari ibintu biteye agahinda uravye ibisagara bya Bujumbura Uvira Kabimba Moba za muri Zambia muri Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika honyine yateye ubwoba bivuga ko n'ahandi turaza ko turabyumva iburaya mwarabonye imyuzure yateye mu Bushinwa murabona imyuzure yatera reka isi yose yama iriko iragira ibihe itayoroheye
ntabaciriyemo tabaciriyemo mwakurikiranye icyo kiyaga Tanganyika abatazi neza igituma ayo mazi ariko araduga agafatira ibice atahoramwo akonona amazu niki yakibitera
ikibitera mu majambo make ni hagati ni amazi asigara iyo ayinjiye amaze kuvamwo kuvuga yuko amazi yatanganika ubuntu mu gihe cy'imvura azari menshi akinjirira rimwe agasohoka buke buke kuko ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri gisohora amazi ikikoresheje icyo twita transport evaporation ni ukuvuga ujya muhisha uduga kubera izuba kubera ubushuhe hanyuma n'uruzi rumwe rwarukuga rusohora ayo mazi rero iyo ugusohoka kw'amazi gusenzwe nta kindi kihaba atari kuduga uravye mu kahise k'ikiyaga cya Tanganyika abahinga babikurikiranye kuva mu 1946 gushika 1978 biragaragara yuko gushika imyaka 1948 biragaragara neza ikiyaga cya Tanganyika cyari cyugaye gushika ku myaka 32 uvuye ku 1846 mugabo cagiye gushikana aho cageze ico gihe kuri kote yabaye hejuru rufise muri kahise kacu mu myaka 32 mugabo uno munsi bica bifata amezi bigaragara yuko ibihe tuba turiko turacamwo biba bitoroshe kandi n'ahandi henshi muri ibi bice turimwo ibiyaga nabyo nyene biduza amazi kuri urwo rugero bikonona inyubako ziri ku nkengera n'ibiriho byose by'ibinyabuzima urumva yuko atari ikintu coroshe kandi kigaragara urakibona iminsi yose tubyamamwo rero urumva yuko atakuvuga ngo barakuze inkuru kimwe gusa hariho ico profesori yavuze na mugenzanje wundi bavuze bati twotera ibiti ni byiza ko twotera ibiti ariko ikibazo kihari mbega hoho twobitera mugabo kuduza ibyo byuka mu kirere bikongerekana izindi nshuro wumva twoba turiko tuja hehe ahubwo ikindi twoca dukora ni ukuraba mbega byohagarara gute byovaho gute icyo nicyo cigwa cyari gikwiye gukogwa kugira ngo uno mwuka uhera uno munsi no mu myaka iza abantu bashobore gusubira kubaho neza
murakoze imbere ko dusezerana turasigaje nk'iminota itanu cyangwa ine nashaka mbaze ku ruhara rw'abakiri bato ku bijyanye n'iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu hariho nk'umuhari ku isi umuhari muba uyoboye bakomeye bakiri bato harimo Greta Thunberg hariho nabandi bafatanya ugo rugamba ku kugerageza kuremera abategetsi b'ibihugu byo kwisi kugira ngo je mwari ko muravuga ntibagishire ibintu gusa mu majambo babishire no mu ngiro nivyo na Thunberg avuga biratanga icyizere ko abakiri bato bahagurukiye ico kibazo bo baravuga ko aribo kazoza ingaruka zo muri kazoza aribo zizofata kurusha abandi mubibona gute Jado
murakoze cyane nuko sindababeshe twebwe nkugwaruka twaramaze kugira ibyacu kuko no munsi mto dusinguvu nyinshi nitwe dufise kuko bayivuze imyaka myinshi yo kubaho kuri nosi hama ugwaruka go mu Burundi aho merereye nukuri mfashikano kanya kugira ndabashimire cyane kuko baramaze kuba berekana yuko ibidukikije babigize ibyabo muranda bibona mu gihe iminsi ya gatandatu mu gihe cyo gutera ibiti urabona yuko ugwaruka go mu makomine yose ugwaruka go mu ntara zose bahagurutse kandi babikora babikunze babikora ari byabo navuga yuko nukuri turashima cyane turashima kandi tukabatera n'intege kuko nkuko nsubiremo kandi kubivuga ni kazoza kejo kazoza kejo kandi icyo maze kubona gikomeye ntaho mperereye byewe iyo mukuru akoze igikorwa mutonya we washaka gukurikira igikorwa mukuru ari karakora
imbere kurangiza nagomba ndababaze ntabaciriye mwo muzoja muri iryo koraniro rye Glasgow aho muzohurira nabo ubwo gwaruka rundi ruvuye mu bice bitandukanye byo kwisa nubwo butumwa muzojana yo
ubutumwa bye ndojana nuko tukotunyera ku mugozi umwe tuka hanahana ibyumviro tuganahana n'amakuru muho tuba tuherereye uko ingene ibintu kagibihe biko riragenda no babwira yuko no munsi ku munsi wa Mungu ugaruka gose ruzoba rwaje ruva mu bihugu bitandukanye tuzokorana muri conference yitwa Conference of Youth no babwira yuko tuzoba tuko turiga uko ingene kazoza kabatonya bacu gashobora kubakeza uno munsi twebwe twabitahuye dushobora kubategurira kazoza keza no kubwira yuko ugwaruka rurenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu tuzoba twakoranye tubwira twige uko ingene twosenyera ku mugozi umwe uko ingene twoza turahanahana amakuru uko ingene twoza turahanahana ibyumviro uko ingene twoza turafashanya mu bikorwa no babwira yuko ibikorwa ni vyinshi ahubwo abakozi ari bake nacyo gituma ngomba ntera kamo ugwaruka ruko ruranyumviriza yuko aho ruherere aho rwiga aho rukorera ibidukikije byo bo bigirize yabo niba bona ikintu kitagenda neza ngo bibaze ko ari leta izobikora leta nibo nyene mu gihe batabikoze bazubaho nabi kandi badusigara bari tuza mu nyuma ngo iyo menya nabi igaruka ingaruka bizamaze kuza hama hari byo umuhinga yavuze nagomba kugira ndamugane
tugiye kurangiza cyakuma yange mu misegonda nka 10
murakoze cyane hari byo abaje kuvuga kubyerekeye amakuru ya ikara aracha kungurukana mumenye bariko baraza abantu si kubera iki Tanganyika yuzuye
ariko cyakuma yange tugiye kurangiza
yego
imisegonda itanu gusa
ubwo mu Burundi turumvira ati none ko Tanganyika na cyane cyane ko ngari Bujumbura ko Tanganyika yaduze n'ingaruka
zaze
zavuye ko kuyo Tanganyika yaduze
no bashimiye
ari negligence y'imisozi yanamiye
turashimiye yari Desire rugaragaza igisha ibijyanye n'ihindagurika ritewe n'ibyo kabibirungi kwa mukirere yigisha kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Nkurunziza ari mwishira hamwe gitwa San Concerne Tous ari Bujumbura mu Burundi hamwe na Marc Rugerinyange akorera ishira hamwe group AES EK ikora ibikorwa byubaka yakurikanye mu myaka 15 ikiyaga Tanganyika mwese turabashimiye kugire ibihe byiza
dusangira ijambo yahuje benshi muri Tanganyika. byose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi.